Tito igice cya gatatu guhera ku murongo wa kane. Tito gatatu guhera ku murongo wa kane, duhaguruke kugira ngo dusome. Tito gatatu guhera ku murongo wa kane. Ariko ineza y'Imana Umukiza wacu n'urukundo ikunda abantu bimaze kuboneka, iradukiza itadukirishije ibikorwa byo kugororoka twakoze, ariko nk'uko imbabazi zayo ziri, idukirisha ukozwa kuzana kubyarwa ubwa kabiri, ikadukirisha uguhindurwa bashya na mwemu yera, uwo yaducuncuburiye ko ku bwa Yesu Kristo Umukiza wacu, kugira ngo dutsindanishirizwe n'ubuntu bwayo, duce tuba abararwa b'ubugingo budashira nk'uko ibyizigiro byacu biri. Dusenge. Data twese uri mu ijuru, turagushimiye bivuye mu mutima ko kino gisomwa dusomye cyashoboye kuba ukuri kw'Imana muri twebwe. Waradukijije, turabigushimiye. Waratugiriye ubuntu, waduhaye ubugingo budashira. Mwami, nudutahuze ko ibyo wakoze byose bihoraho ibihe bidashira, ko bidashoboka ko bihinduka. Mana yo kwizigirwa, turubaha bino bintu. Ibyose twabyakiriye nk'impano ikomeye ivuye mu biganza byawe, kandi turagusavye uno munsi ngo uduhezagire, uduhezagire kandi udutegure kugira ngo dushobore gufata ku meza y'umwami turi kumwe nawe. Nuzubane natwe mwami wo kwizigirwa, dufashe kuno gusangira kube nyako kandi kukuri, kurimwo urukundo rw'Imana rwagaragaye i Golgota. Turagushimiye kubwa bino bikorane bibiri twahejeje. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye. Wavuganye natwe kandi wakoreye muri twebwe, turagushimiye kubw'ivyo. Suko ibi bihe bizoba intibagirwa gusa, ahubwo ibyo wakoze biri muri twebwe mu mitima yacu, kandi tuzojana navyo nihagera ko tubona ivyo twizeye. Nuduhezagire kandi twongere inkomezi mu mwemu yacu, mu bugingo bwacu no mu mibiri yacu. Ushimwe kandi uhimbazwe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Twicare. Murumva, nta nkeka murumva yuko ijwi ryanje ritameze neza. Ariko ijambo ry'umwami ryari ryiza cyane. Ryari rimeze neza cyane, kandi twararonse akanya ko kongera kumererwa neza dufashijwe n'Imana. Icyangombwa ni uko ijambo ryayo rivugwa, tukagizera ko ricika ubuzima muri twebwe, kandi tugahezagirwa. Reka dusome gusa ijambo ry'Imana, duhere mu mirongo mike iri mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana ku gice cya gatandatu. Hano turasoma umurongo wa 32. Yohana 6:32, Yesu arababwira ati, nuko ndababwire Si Mose yabahaye umutsima uvuye mu ijuru. Data ni we abaha umutsima. Data ni we abaha umutsima w'ukuri uvuye mu ijuru. Kuko umutsima w'Imana ari umanuka uva mu ijuru ugaha abari mu isi ubugingo. Baramubwira bati mugenzi na ntaryo uzohora uduha uwo mutsima. 35 Yesu arababwira ati ni jewe mutsima w'ubugingo, uza kuri jewe ntazosonza namba, kandi unyizera ntaho azogira inyota namba. Ariko narababwiye yuko mwambonye muraheza ntimwizera. Icyo data ama cyose kiranshikira, kandi uwoza kuri jewe sino muhinda na gatoya. 38 kuko ntakuwe mu ijuru no gukora ivyo nigombeye nigombera, ariko nazanywe no gukora ivyo wantumye agomba. 39 kandi icyo wantumye agomba ngiki, agomba yuko muvyo yampaye vyose hatagira na kimwe kinzimirana, ariko ngo nze nkizure ku munsi w'iherezo. Mungu wa 40 kukwiki aricyo data agomba, agomba yuko ubona umwana wese akamwizera agira ubugingo budashira, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. Ubu rero 44 nta numwe ashobora kuza kuri jewe data ntumye atamukwegereye, nanje nkazomuzura ku munsi w'iherezo. 5 mu majambo yavugishwe n'Imana handitswe ngo bose bazubabigishijwe n'Imana, wumvise ivya data wese akavyiga aza kuri jewe. 6 sukugira ngo hari wabonye data atari wavuye ku Mana, uwo niwe yabonye data. 7 nukuri nukuri ndababwire uwizera afise ubugingo budashira. 48 ni jewe mutsima w'ubugingo. 49 basokuruza banyu barira manu mu bugaragwa barapfa. 50 uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru ngo umuntu awurya ntapfe. 51 ni jewe mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru, nihagira urya kuri uwo mutsima azohoraho ibihe bidashira, kandi umutsima nzobaha n'umubiri wanje utangirwa abari mu isi ngo bagire ubugingo. Icyambere rino jambo ry'igiciro tugeze hano, hano umwami avuga ikimazi cy'umubiri wiwe, ivy'ikimazi cy'umubiri wiwe. Hano aravuga yuko ariwe mutsima w'ubugingo wamanutse uva mu ijuru, kandi yishimikije ijambo ry'uwavugishwa n'Imana rivuga ngo bose bazoba abigishijwe n'Imana. Kandi inyuma y'ino nyigisho yavuye ku Mana, inyuma y'ino nyigisho yavuye ku Mana, inyigisho ikomeye kandi yabanyengetereye, niho benshi bace batsitara, bace bamuvako, ntibasubiye gutahura ivyo yavuga. Turasoma ivyo duhereye ku murongo wa 60. Nuko benshi mu bigishwa biwe bavyumvise baravuga bati iryo jambo riragoye, hari uwoyumva akarishobora. 51 Yesu amenye mu mitima kw'abigishwa biwe bidodomba ivyo arababaza ati mbega ivyo birabatsitaje itandatu na kabiri Yohana 6:5-2 none bizomera bite nimwabona umwana w'umuntu adugaja iyo yahora ugambere 5:3 imwemu nizo umwemu niwateru atanga ubugingo umubiri ntacho umaze amajambo mbabwiye ni mwemu n'ubugingo ariko muri mwebwe hariho bamwe batizera kuko Yesu yahereye ubwa mbere na mbere azi abatizera abaribo nuzo mugura uwariwe tatu na gatanu kandi aravuga ati nico cyatumye mbabwira ko atawushobora nico cyatumye mbabwira yuko atawushobora kuza kuri jewe atabihawe na data iri naryo ni ijambo rikomeye cyane Yesu yarazi neza uzokwizera n'utazokwizera yarazi uzovyemera n'utazovyemera yarazi uzomukurikira gushika ku iherezo n'uzomukurikira akanya gatoyi yarazi abazotsitazwa n'ivyiwe n'abazomuva inyuma yarabizi yarazi umwumwe wese yarazi ntango n'iherezo ry'umwumwe wese kubw'ubuntu bw'Imana ntitube abatsitara ngo biyonjorore mu nzira bamwe basubira inyuma bamwe basubira inyuma bagatangura kwidodomba bagaca batsitara ivyo birahagije ntibikenewe ko umuntu agarukira mu nzira utanguye kwidodomba no guharira inzira yaramaze gucibwa aho tubwirizwa guca haramaze haraciwe twebwe ntidugikurikira umwami nk'uko twishakiye uko twe tubyiyumvira abantu bakeneye gushika ku ntumbero bategezwa gufata nkama ivyo bintu icambere bakizera buri jambo ryose ry'Imana baritahura bataritahura ntibibwirizwa kubatsitaza ntibabwirizwa kuvyidodombera babwirizwa babwirizwa kuririmbura ko mu mitima yabo imbere y'Imana kandi bakareka mwemu yera akaribahishurira ndabisubiyemo ntibikenewe kwirigura agarukira mu nzira umuntu ngo avuge ngo ngira nkurikira inzira yanje uko nishakiye umuntu atangura inzira yiwe bwite guhera ku mwanya atanguye kutsitazwa n'ivyo bintu hanyuma amaze gutsitara agaca atangura kwidodomba nyuma yo kwidodomba kiba ari ikintu n'igihushane cacu murazi ibica bikurikira vyose bica bizana umugararizo mu mutima haca haza ukutizera Imana n'ijambo ryayo bakundwa imburi tuyifate nkama nitwidodombe ntidutsitazwe n'ibi bintu ariko twizere ntidutsitare kuri bino bintu abigishwa ntibashoboye gutahura ibintu byose ariko bamwe 12 barageze kure kandi bari bazi kandi umwami we yarazi waragiye kumugura igihe abandi bose bamuvako byaramubabaje cyane umwami wacu we mutsima w'ubugingo wamanutse uvuye mu ijuru ntiyari umwigisha gusa yavuye yarungitswe n'Imana ahubwo kandi yari guhishurwa kw'Imana mu buryo bw'umubiri yamara abantu baratsitajwe n'ivyo yavuga ubu rero baratsitajwe n'ivyo yavuga ubu rero haranditswe ku murongo 36 36 ngo kuva icyo gihe benshi mu bigishwa biwe bamuva inyuma ntibaba bakijana nawe. 37 Yesu abaza bamwe 12 ati mbega namwe muragomba kwigira. 38 Simoni Petero aramwishura ati tuje kwandega mugenzi ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. 39 Natwe twarize tumenya yuko wewe uruwera w'Imana, Kristo uwera w'Imana. Ntiyavuze ati ngo twaratahuye byose ngo ubu nanje ndashobora kuvyigisha n'abandi. Yavuze gusa indunduro ya vyose, yavuze indunduro ya vyose, yavuze ati twarizeye kandi tumenya yuko wewe uri uwera w'Imana. Mu yandi majambo, twabitahura byose, tutabitahura uko biri kose, yagumyeho yarari kandi ivyavuzwe babifashe uko nyene babigumije uko. Ntibavuye ku mwami ariko ivyo yavuze babigumije uko naho batabitahuye. Nako dukora uko nyene, ico vyo dutwara cose uko vyogenda kose nibwo buryo bwonyine bwo gushikira ku ntumbero. Natwe nyene turazi uwavuganye natwe kandi iyo baba abatizera bamuvuye ko bamuvuye inyuma ntibabaye kumukurikira, ivyo nivyo baye bibabaje na gatoyi. Ariko ibyanditswe vyera biravuga hano ngo kuva ico gihe benshi mu bigishwa biwe bamuvi inyuma ntibaba bakijyana nawe. 36 ivyo vyabaye ibintu bibabaje cyane. Umwami wacu ari we wenyine yari afise amajambo y'ubugingo budashira, ari we wenyine yari umutsima utanga ubugingo wamanutse uva mu ijuru, baramuvuye inyuma. None bari basigaranye iki? Nta na kimwe bari basigaranye, haba n'intete ntacyo bari bagisigaranye. Uwumuvuye inyuma ntacyo bagifise, kuko ivyo abafise vyose ntacyo biba bimaze atari kumwe nawe. Niwe ari hagati na hagati ya vyose, uri kumwe nawe ibindi vyose bigira icyo bimaze, ariko utari kumwe nawe nta na kimwe ibindi biba bifite icyo bimaze, nta na kimwe habe n'intete. Ari wewe mfise wenyine, sima nshibaza ikibazo ku vyijuru no ku isi. Imana iduhezagire kandi ivugane natwe, maze tuvuge nk'uko Petero yavuga tuti tuje kwandega mugenzi kwari wewe wenyine ufise amajambo y'ubugingo budashira. Ubu rero dusome mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo igice cya 26 umurongo wa 26. Matayo 26 umurongo wa 26. Bariko bararya, Yesu yabira umutsima awuhezagiye arawumanyagura awuha abigishwa ati nimwabire murye, uyu n'umubiri wanje. 27 yabira igikombe gishimira Imana arakibaha ati nimukinywere ko mwese. 28 kuko iki ari amaraso yanjye y'isezerano aviriye benshi ngo baharirwe ivyaha. 29 ariko ndababwira yuko uhere none ntazokongera kunywa kuri izi nzabibu ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo musha mu bwami bwa Data. Hano ku isi yarasangiye ingaburo n'abiwe, kandi arabashiramwo no mu bizobera hariya mu ijuru. Abantu benshi barasoma yuko atazosubira kunywa gushika mu ijuru, ariko hano murabona ko twese turimo gushika ku munsi ngo azokongera gusangira natwe, gusangira vino natwe ngo kumwe namwe, ntibivuze ngo tutari kumwe, ariko ari kumwe natwe. Amashimwe aba y'Imana yacu. Tutari kumwe, twe tutahari, ntazamugwa rishoboka. Tutahari, nta mazimano y'ubukwe ashoboka. Niho tuzoba turi ku bw'ubuntu. Pega mahigwe. Umwami wacu aravuga hano ngo ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe. Hano havugwa umugwi wamwe bacunguwe n'amaraso. Aravuga ati aya n'amaraso y'isezerano rishasha aviriye benshi. Hanyuma akavuga ati ngo gushitsa kuri wa munsi nzosangira namwe umutobe wazo. Mbega amahigwe hano ku isi kubona yarasa gusangira nawe, nawe agasangira natwe hariya naho mu ijuru. Navyo nyene nta na kimwe kizokogwa tutahari. Ishengero naryo lirimwo. Ishengero ni nyegu yiwe yacunguye n'amaraso yiwe, kandi tuzoba twicaranye na Aburahamu, Isaka, Yakobo, turi ku meza y'umwami, kandi tuzosangira ifunguro rinini cyane turi kumwe n'umwami wacu. Aravuga ati ngo ugashitsa kuri wa munsi nzosangira namwe. Amashimwe abe ayiwe kumwe namwe, umugwi w'abacunguwe n'amaraso kumwe namwe, abo nagiranye nabo isezerano, abo natanze ubugingo bwanje ku bwabo kandi ngasesa amaraso yanje, abo tuzosangira ku meza nabo hariya mu ijuru. Mu gice cya 19 cy'ibyahishuriwe Yohana hariho umurongo mwiza cyane. Ibyahishuriwe Yohana gice cya 19 umurongo w'9, marayika arambarira ati andika uti hahirwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi, kandi arambarira ati ayo n'amajambo y'ukuri y'Imana. Murongo w'icumi, nikubitishwa hasi imbere y'ibirenge byiwe no kumusenga, arambarira ati oya sigaho, n'umugurano mugenzawe kandi ndi mugenzi wa bene so bafise ivyo gushingira intahe Yesu. Imana bariyo usenga kuko abashingira intahe Yesu baba bavugishwa na mwemu. Iri naryo ni jambo ryiza cyane. Iri jambo rivuga ku batumiwe mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Hariho abantu bafise igishingantahe cya Yesu, kandi igishingantahe cya Yesu ni mwemu y'ubuvugishwa, ni mwemu y'ubuvugiye wavugishwa. Ndizigiye yuko mu bitahura ntidushobora guteba kuri bino bintu muri kano kanya. Urenshaka nsome, ngira nsome mu Bikorinto ba mbere igice cya 11, Abikorinto ba mbere igice cya 11 amajambo avuga ku byo gufata ingaburo y'umwami. Abi hano haranditswe ngo mu Bikorinto ba mbere igice cya 11 mirongo irindwi na gatatu, kuko icyo nahawe n'umwami wacu aricyo nabashikirije namwe, yuko umwami Yesu mu ijoro yaguzwemo yabiriye umutsima. 44 akawushimira Imana, akawumanyagura, akavuga ati uyu n'umubiri wanje ubatangiwe, murahora mugira mutya kugira ngo kibe icyibutso cyanje. 25 n'igikombe kigenza atyo, bahejeje kurya arababwira ati igikombe n'isezerano risha ryo mu maraso yanje, murahora mugira mutya uko muzonywa ko kugira ngo kibe icyibutso cyanje. 26 uko murya uwo mutsima kandi uko munywera kuri icyo gikombe, muba mumenyekanisha urupfu rw'umwami wacu kugeza hazozira. Ameza y'umwami, ingaburo y'umwami ni ingaburo dufata twibuka imibabaro n'urupfu by'umwami wacu. Yaremeye umubiri wiwe urakubitwa, urababazwa, yaremeye arabambwa, yasheshe amaraso yiwe. Ivyo uko ari bibiri vyari bikenewe, kuko twari dukeneye ubucunguzi bw'ubugingo bwacu n'ugukira kw'imibiri yacu. Biciye mu maraso yiwe niho vyose vyakoretse, kandi yarakubiswe kugira ngo dushobore gukira indwara mu mibiri yacu. Ndibaza yuko twese turi abizera, kandi ko tudakeneye gusubirirwamo imburi zatanzwe. Imburi zivugwa hano, umwe wese yibaze uko ameze abone kurya kuri uwo mutsima. Murongo wa 28 twebwe turisuzuma imbere y'inyonga z'Imana, tukareka mwemu agasesangura imitima yacu, kandi ni vyangombwa yuko tutumva ikidutsindisha imbere y'Imana, tutagira ikiducira urubanza imbere y'Imana muri kano kanya. Nimba ariko bimeze, nimba ari kidutsindisha, nimureke inongaburo y'umwami irengane, mureke n'igikombe kirengane. Kuri uno munsi ntiturondera kumenya ngo mbega abantu baraza kuvuga iki, mbega mwene data cyangwa mushikanje araza kwibaza iki. Uno munsi dukeneye kwibaza tuti mbega Imana ivuga iki kuri bino bintu. Turi imbere y'inyonga z'Imana, imanza z'abantu zizobahindukirira, zizobagaruka ko bonyene ubwabo, ariko urubanza rw'Imana rugo nirwo rufise icyo ruvuze. Mu ijambo ry'intangamarara twasomye yuko twebwe twatsindanishirijwe n'ukwizera, twatsindanishijwe n'ukwizera. Umwe wese rero yisuzume uko ameze, hanyuma abone kurira kuno mutsima, kandi anywere, anywe kuri vino. Ni nko kubibutsa, si byo gusa, ni nk'icyemezo kivuye mu mitima yacu yuko twamaze kwemera mu kwizera ivyabaye ku bwacu i Golgota, umuntu wese bwite ciwe, kandi ko duca tubifata hano mu buryo bw'umutsima na vino, mu buryo bw'umukate na vino, kugira ngo twemeze ivyabaye hariya mu mubiri wiwe n'amaraso yiwe yuko twavyemeye mu kwizera, tuvyizera. Igice cya kabiri nukozanya ibirenge, kandi birashika yuko ibi ari ibintu bishasha kuri bamwe bamwe, kandi murashobora kwemera yuko ndababwiye ukuri. Nanje niko byagendeye igihe navyumva aribwo bwa mbere, kandi ntivyari bikiri bishasha igihe navyumva ubugira kabiri, kandi ivyo narinda bizi igihe naja mu gikorwa cyo kozanya ibirenge. Ndamaze kubivuga kabiri cyangwa gatatu hano muri no myaka iheze. Murazi yuko nagize amahigwe akomeye yo kuba ndi kumwe na mwiza namu igihe yari akiri muzima, kandi nkaba naragiye kumeza y'umwami ndi kumwe nawe hariya mu ishengero yarimwo. Kandi icantangaje ukozanya ibirenge kwabaye bamaze kurya ku meza y'umwami, mvugisha ukuri sinari ndabyiteze ariko naravyemeye ko bivuye ku mana kandi kuva ico gihe sinasubiye kubiharira ko kuva ico gihe sinasubiye kubiharira ko kandi yarabivuze abitomoye aravuga ati Imana yategetse ishengero ibintu bitatu aravuga ati numubatizo ingabo y'umwami no kozanya ibirenge ivyo uko ari bitatu tubwirizwa kuvyubaha tukavyubahiriza kandi tukabishira mu ngiro kandi kuva ico gihe twaciye dutangura kubikora tugakora ingabo y'umwami kandi tukozanya ibirenge ariko buri gihe namavuga nti nimba hari umuntu yumva vyose adashobora kubishyira mu kibanza cyabyo akivyumva ngo ashobore kubitahura ntibikenewe ko mwirwa murabitahura ntibikenewe ko mwirwa murabishyira mu kibanza cyabyo ahubwo mwebwe nimujye mu kibanza cyanyu ijambo ry'Imana riri mu kibanza cyaryo hari amahari y'abantu bakeneye gushyira mu kibanza bahagira uko bafashe ijambo jewe simbona igituma none ijambo ry'Imana ntiritonze neza ntiriri ku murongo none dutegerezwa kwemera ijambo ry'Imana rikadushira ku murongo kandi muri ico gihe iby'Imana yageze biba bimeze uko nyene biba bimeze neza si byo kuri none amen ndanezerewe kumva mwace muvuga amen iyo mutavuga amen umwami yari kubabara cyane kumvise amajambo y'Imana y'ukuri kandi nta na kimwe twongeye ko nta nicyo twakuye ko ubu rero kuri abo bose baja kozanya ibirenge aribwo bwa mbere babibonye nimugire icyo mubivuze ko mbanje kubasomera ijambo ry'Imana imbere yaho ntivyo bari viza na gato ntarabasomera ubu rero reka ndabasomere mu nyuma muragira icyo mubivuze ko ntimugire icyo muvuze ku ijambo ry'Imana ariko mwebwe ubwanyu mwicire ku rubanza mugire icyo muvuze ku byanyu mwicire urubanza mwebwe nyine ubwanyu nashaka kubivuga ndabitomoye iyo ijambo ry'Imana risomwe si kugira ngo muheze muhinyure ijambo ry'Imana ibyo bitube kure oya nimwemere urubanza rw'ijambo ry'Imana muri icyo gihe bica bigenda neza byose hari umwe gusa hari imwe gusa ifise ikivuga ni Imana abandi bose barumviriza gusa maze bagaca bashyira mu ngiro icyo ivuze naho nyine hari abantu benshi bahinyura ijambo ry'Imana bakira ibyo bavuze byose umengo ni byiza ariko siko ari byiza nkuko tubona umengo ni byiza dutegerezwa twese kwemera urubanza rw'Imana biciye mu ijambo dutegerezwa kwemera ko Imana ivugwa ukuri muri byose ntibidutsitare ngo twidodombe maze ngo duce twiyonjorora dusubira inyuma abantu bose barashobora kubikora ariko abantu bose ntibabikora ukeneye gukizwa ahagarara ku ijambo ry'umwami ubu rero ngira ndabibasomere amajambo y'umwami wacu Yohana 13 umurongo w'indwi Yohana 13 umurongo w'indwi Yesu aramwishura ati cyo jewe ndiko ndakora wewe nturibukimenye ubu kumbure ko nabwirizwa gutangurira ku murongo wa gatanu kuri abo badashobora kuhatora byihuse reka kumbure mpere ku murongo wa gatanu ku badashobora kuhabona vuba murongo wa gatanu araheza asuka amazi mu mubehe atangura koza ibirenge by'abigishwa no kubihanaguza icambazo akenyeje nuko gatandatu nuko ashika kuri Simoni Petero nawe aramubaza ati mugenzi ni wewe unyoza ibirenge murongo w'indwi Yesu aramwishura ati icyo jewe ndiko ndakora wewe nturibukimenye ubu ariko uzokimenya hanyuma nuko munani Petero aramubwira ati ntaho uzokwigera unyoza ibirenge gushitsa ibihe vyose Yesu aramwishura ati ni nakoza ntaho tuzoba duhuriye murongo w'icyenda Simoni Petero aramubwira ati mugenzi ntugarukirize ku birenge gusa ariko ushikane ku maboko no ku mutwe umurongo w'icumi Yesu aramwishura aramubwira ati uwari yiyuhagiye nta kindi agomba atari ukoga ibirenge kuko abakeye umubiri wose namwe murakeye ariko si mwese 11 kuko yarazi uzo mugura wari we nico catumye avuga ati ntimukeye mwese mu rwa 12 nuko yaje kuboza ibirenge yabira umutamana wiwe yongera kwicara arababaza ati mbega muramenye ico mbagiriye Mungu chumila gata tu, munyita mwigisha na shobuja, kandi mubivugako kukwari kondi. Mungu chumila kane, nukorero, kojewe mboge jibirenge, ndi shobuja, n'umwigisha namwe mukwiye kozanya ibirenge. Mungu wa 15 kuko mbahaye akarorero kugira ngo nkuko jewe mbagiriye abariko namwe mugira mungu wa 16 nuko niko ndababwire umushumba ntaruta shebuja kandi n'intumwa ntiruta uwayitumye Mungu watumi nindwi, ni mga amenya ivyo muzo wa muhiriwe ni mga vikora. Na chane chane, uno murongo watumi na kane, nukorelo kojewe mboge jibirenge, ndisho ujanu mwigisha, namwe mukwiye kozanya ibirenge. Nashaka kwirinda canke namwe ndabarinde kumva iby'abantu bavuga kuri bino bintu kuko ntidushaka kwirirwa turata umwanya kuri ibyo bintu ntitucitayeho iby'abantu bavuga uko abantu basobanura ijambo bakarisobanura ko bishakiye kugira ngo bace baca kubiri naryo ivyo nibikituraba nibituraba igikorwa cyacu nuko dukora tugashira mu ngiro ivyo umwami wacu kandi akaba databuja yavuze niba Yesu Kristo atabaye gusa umukiza wawe ariko kandi akaba ari umwami wawe akongera akaba shobuja nuvyerekane mu bikogwa werekane yuko wubaha ivyo yavuze kandi akategeka nimba ndi umwami kandi nkaba shobuja nimba ari umwami wacu kandi akaba databuja yarabitubwiye yongera arabitwereka byose uko ari bibiri yabaye ivyo byose uko ari bibiri ku buryo tutagumye mu kutamenya ntitwagumye mu kutamenya dushimira Imana kubw'ivyo navyo turangirije kurayo majambo ayo majambo niyo turangirije ko reka duhaguruke dusengere hamwe data twese uri mwijuru turagushimiye kubw'ubuntu bwawe n'ubwizigwa bwawe mana turagushimiye kandi kubwa kano kajyo kano kanya uduhaye mwami ntidushoboye mwami kugushimira uko bikwiye ariko turagushimiye uko dushoboye kubwa karorero kubw'icyitegererezo waduhaye mwami karoro waduhaye ni wewe wari kumwe n'abari kumwe nawe bose bari bagukikije mwami bamwe bagumanye nawe mu bihe bikomeye bamwe bagendanye nawe mwami nibo wasangiye nabo inongaburo y'umwami nuze ubane natwe uno munsi mwami nutugirire ubuntu mwami dushobore kwigira kuri wowe mu byo dukora kuko watubereye icyitegererezo kandi wadutegetse mwami kubikora turagusavye mwami rero nkuko ibyo wategetse biri kandi nkuko ijambo ryawe rivuga mwami nkuko wafashe umukate ukawumanyura mana turagusavye ngo uhezagire mu gihe turiko turawumanyura mwami Yesu Kristo kubw'icubahiro n'ishimwe ry'izina ryawe amen.